Radio Indundi Culture, amakuru mu Kirundi.
Nolis Nduwimana.
Mwiriwe mwebwe mwese mwahise mukurikira ibiganiro byacu ndabahaye nikaze muri ano makuru yo kuri uyu mugoroba ano makuru tuyahere kuri bikuru bikuru biyagize. Abantu 2012 baramaze kwemerwa n'ubushikiranganje burirwa amagara y'abantu mu Burundi nk'abatowe ku indwara rya korera kuva mu kwezi kwa mbere gushika muri uku kwezi kw'icenda turimo amakomine amaze gutorwamo abagwayi benshi ari mu ntara ya Bujumbura. Mu ntara ya Burunga igikorwa cyo gutora abigisha bagiye guhabwa akazi ku ishure ry'akarorero ry'Imakamba kiriko kirangwamo impari. Bamwe bavuga ko co bacaribwe abarenganijwe batigisubigwemo. Mu gice c'uburaruko naho mu ntara ya Butanyerera habasaba guhindurirwa impusha zo kugendesha imodoka zitiganwa, ibyo bita permis de conduire biometrique mu Gifaransa, biduga ko ariko arahera umwaka batemerewe kuzihindurirwa kandi ngo nta n'insiguru bahabwa. Utuma amajwi bashikira ni Mathieu Habona Yesu, twese twongeye kubaha ikaze.
Radio Indundi Culture.
Dasubiye kuramutsa. Abantu 2012 baramaze kwemerwa n'ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu mu Burundi ko batuye ku indwara ya korera imaze iminsi ivugwa mu ntara kama yimbo. Ibyo bitigiri ni byo kuva mu kwezi kwa mbere gushika ukwezi kw'icenda kugeze. Muri abo bagwayi batandatu barahasize ubuzima. Komine Ntahangwa na Cibitoke mu ntara ya Bujumbura nizo ubushikiranganje buvuga ko zigiramiwe gusumba izindi komine mu gihugu. Inyuma y'amakenga tuhaheruka kubashikiriza ku banyagihugu muri komine Ntahangwa kuri wa gatanu. Ikigo c'ubushikiranganje kijijwe kugwanya ibiza camenyeshije ko hatangujwe imigambi idasanzwe mu makomine kugira ngo iyo ndwara yatangajwe nk'ikiza kuva mu 2023 mu gihugu igwanywe co kimwe n'indwara ya Ebola ivugwa mu gihugu kibanyi ca Republika ihanira intwaro rusangi ya Congo. Umviriza muganga Liliane Nkingurutse ni warongoye ico kigo c'ubushikiranganje.
Izo komine zibiri nizo novuga ngo zirasizikaye gose gusumba izindi komine, kuko muzindi komine ni komine ya Mukaza, ni komine ya Mugere, harimo abagwayi mugabo hoho ni bakeye. Ubu twovuga ko komine ya mbere ifise abagwayi benshi ni komine ya Cibitoke, kuko ku munsi wejo twari dufise mu bitaro abagwayi bashika 120. Muri abo 65 bari mu mvuriro ryo mu Cibitoke, 37 bari mu mvuriro ry'abagwayi bakorera mu bitaro byitiriwe Umwami Karoli. Kuva rero muri iyo tariki ya mbere ya nzero gushika ku iyo tariki ya 18 twari tumaze kuronka abagwayi 6 bitavye Imana. Mu bituma indwara ya korera yakahindaro, hariho ibituma nyamukuru bibiri. Cya mbere ni amazi, icya kabiri ni sukurike. Rero ibyo bibazo bibiri babyicariye mu makomine bakabyicarira, harimo ibintu byo gushyiraho amazi bakoreshejemo bita amaforage no gufatanya n'abajejwe by'amazi kugira ngo amazi ashobore kuboneka. Ariko tutibagiwe n'ibyo kugira isuku nko mu tuzu twa sugumwe, uguhimiriza ba bandi bakunze kurekurira imyanda mikuru mu makanevo, abajejwe intwaro, bijya bisata byose bya komine bigiye hamwe batuze burundu iyo myifato mibi kugira ngo dusezerere ikiza cyakorera mu Burundi. Nico kimwe nico kiza cya Ebola ubugugu kibanyi, twese dusegezwa kujya hamwe kugira ngo abantu babimenye, mbere bamenye n'ukuntu bashobora no gutabariza abantu bashobora kuba bafashwe n'izo ndwara.
Ariko rero ubushikiranganje buremeza ingorane zihanze abanyagihugu muri kino gihe kubera ubukene bw'amazi meza. Bumenyesha ko bwabonye abanyagihugu bihereza amazi bavomye mu nzuzi, ariko kubahamagarira kubanza kuyateka canke kuyashiramwo umuti mbere yo kuyakoresha. Ababonye ibimenyetso by'indwara ya korera nabo bahamagarirwa kunyarukana kwa muganga abo babibonye ko. N'ubunyene humviriza muganga Liliane Nkingurutse arongoye ikigo c'ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu citaho kugwanya ibiza.
Hariho benshi bagenda bavuga bati by'ukuri nta mazi meza turonka, bamenye yuko nayo baronka bashobora kuyateka neza imigeri gafa, kuko korera n'indwara nubwo mwumva yica mugera uyu amazi yatetse upfa n'ingoga, cyangwa bakayashyiramo umuti ariyo ibinini byitwa kwatapse batanga hama bigaheza bikica imigera. Twaragendeye hariya mu Cibitoke abene gihugu baho banuruzi Nyakagunda, irimo imigera myinshi 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 cyane y'indwara ya korera. Gihe cyose banyoye urwo ruzi bakabamenya yuko bagiyoye uwo mugera wa korera. kurera bamenye uko ubwo ruzi imbere ko barunwa bategerezwa guteka ayo mazi cyangwa bagashiramo wa muti wica indwara bagategeza kumenya yuko ibifungo bategeza kubifundikira kandi bakamenya ko umuntu wese ategeza gukaraba imbere yuko afungura cyanke ahejeje kuva mu kumwanda mukuru agateza gukaraba tugize imitsi tubona abantu baza barenje gose bivuga yuko ngo abantu bafashwe ntibihutira kujya kwa muganga iyo bashitse rero kwa muganga batevye ni muri abo usanga baciye bitaba imana kuko usanga bashika bari kukanyuma abaganga atacyo baheza ngo kubafate umuntu yibonye ko ibyo bimenyetso byakoye akanyaruka kwa muganga bakamufasha kuko rero aba bamenye ibyo bimenyetso hanyuma ufashwe yirukange by'ukuri mu maguru masha kwa muganga nabimenyeshe n'abajeje amagara y'abantu kugira ngo aho hantu avuye bahapompe bapome n'imihana babwira ngo bakingire abandi bose bari mu kibano kugira ngo dutuze uwo mugera
imwe mu miryango yatejejwe zayo n'imyudurira yavuye ku ruzi rusizi mu ntara ya Bujumburaho iri kwiramara ikiringo kingana n'umwaka mu kibanza c'imfata kibanza catunganijwe hafi y'ibiro bya zone gatuma muri komine Ntangwa irasaba ko nayo yohimugwa nk'uko iyindi yagize ingorane nk'izo ubu iba yitwa Gateri muri komine c'ibitoke yimuwe iyo miryango bahiri iba mu mahema ariko yonone kaye ikagira impungenge ku buzima bushobora kuba bubi muri kino gihe cimvura iri kwiratasura ni mu gihugu gurujeje intwaro muri ico gice c'intara ya Bujumbura gwemeza kwico gisabo kimaze gushikirizwa bo cega kugira ngo iyo miryango ikugwaho ni inkuru ya Krista Rizehari Imana
nubona iri iki cyose cyarinze rihera inzu ziri mu mazi nubona ha mazi hamwe
numwe mu bagize iyo miryango biraho kuri zone Gatumba uyu mutama w'imyaka irenga 60 avuga ko bari biteze kwamaza banuka mu gice chatewe n'amazi gutyo bagasubira mu zabo ariko kwiciri heze inzu zabo zikiri mu mazi
kugera uno munsi amazi akaba tarakama twiteze kwa amazi azoka hariho hamwe amazi amaze kugabanuka ariko aho handi twebwe hariya hiye amazi n'ubu yagumyemwo ntiyigera apfamwo
ubiyo miryango iba mu mahema yatabaguritse kubera igihe cy'imvura cimirije iyo miryango ifise amakenga ku buzima bushobora kubandanya bugora kuri yo narijya ivuga ko ataho ikura ibiyibeshaho
twebwe aho twoje ni hahandi nyene haraya y'amazi n'ubadakama urumva twe tuzotimbira hanyene imvura nk'uko yamigwa tugaca duhagarara tukituna nka zanyoni zo kugiti tuzitunu kunyene byo tumenyereye ngaha twebwe nta mahema bigeze badufashisha aha anye ni nka kujya umuntu arose uwaje kumesurira yamufasha akavuga ati nukuri reka ndaguhe na karasiyo ucawemera kwiniga uwo munsi kugira ugura kagasashe
ubu iyo miryango icumbitse aho kuri zone Gatumba isaba ko yokugwaho maze ikajanwa hitwa Gateri mu yahoze ari komine Buganda intara ya Cibitoke mu ntunganyo y'intwaro yahora atwawe yindi miryango yateshejwe izabo n'iryo hindagurika ry'ibihe
twebwe rero ntitwiteze yuko tuzosubira hirya aha muri gaharawe na mushyashya cyo mbona kabisa leta bagumame ngo baducengacenga ngo tuzoza kubatora ejo ngo tuzoza kubatora mu ndwiza ngo tuzoza kubatora mu kwezi kuza hagera ukwezi tukibaza bashya mu kukwezi hoho baradutwara gera n'ubu rero
abajeje intwaro muri iyo zone bavuga ko ico kibazo bagishikirije abo vyega ko n'ubu babandanya bavugana kugira iyo miryango ikugwaho nk'uko Diodone Mubanda yabibwiye uruganda rw'amakuru muri ndamukiza mwaka w'2024 leta yafashe ingingo yo kwimura imiryango yatewe n'imyuzure aho muri zone Gatumba kuva mwaka w'2015 kugijanwe mu kindi kibanza maze mu mwanya wa mbere ijanwa hitwa Imatyazo mu yahoze ari komine Mubimbi y'intara ya Bujumbura muri Kigarama umwaka uheze igisata kijeje gutabara mu gihe cy'ibiza n'isibe cavuze ko imiryango irenga 2000 ariyo yari kikogwa Imatyazo kugijanwe muri site Gateri
tumwe mu ntara ya Bujumbura nyene ariko tuvuga ibijanye n'inyubako rusangi abanyagihugu baba mu bice bya Mugere na Gakungwe muri komine Mugere barasaba isanurwa y'ikiraro kiri ku ruzi Mugere gihuza ubwo burere ikiraro gikozwe mu biti ubu kiriko kirasaza abanyamugere bavuga ko bafise impungenge ku mwanya n'umwanya gishobora gusenyuka bigatera amasanganya amavu yo guhunga guhungabana kuruja n'uruza ubu rero baje barigwana ko mu gusana ico kiraro ariko mu buryo bashoboye babona ko abatware baheruka kugenwa mu mabanga ibyico kiraro bo bishira imbere mu migambi ibwirizwa kurangurwa na komine Olivier Kwizera
ni kiraro gikoze mu biti no mu mbaho kiri kuruzi mugere ico kiraro gifise nk'imetero zitandatu z'uburebure na zibiri zo mu bwaguke ni kiraro kirahitwa kubutoza ikibigize bisa nibiriko birasaza nkuko twabyiboneye abaca bavuga ko bidakomeye aha kandi basigura ko umwanya n'umwanya gishobora gusenyuka aha rero bagaruka ku ngorane zishobora kubashikira
nabwo gikomeye na gatoya ibiti byaramaze gusaza umwanya n'umwanya gishobora kuvunika mbere kigahitana n'abantu
umwanya n'umwanya rero kihashobora gutinduka bene gihugu tukaburaho duje ashusanga tugiye kuzunguruka hariya kujyara umunge tuduga ugashusanga dushishye mu mihana dutevye
hariho nabantu bageze mu za gukura dushobora kugica ko kubera impungenge abana bato bato barashaka kuri kurajabuka kana basoma aho kugasanga kakorokeyeyo
aba banyagihugu bashikiriza ko ico kiraro cakoze hakoresheje uburyo bwabo ari naho bidakomeye
nibiti abantu birondereye bagatarura burundu ko nyine
ico kiraro tubaho niko dusha tumenye ingene dushirako twebwe abenegihugu ntabwo bushemeye kuko nitwe twikora mu mifuko tukakora ico kiraro
basaba nyabo nabatware kubaka ikiraro gikomeye kuko kibafitiye akamaro kanini
nkubu nk'abatware bashashe bagiye gushikira amabanga vuba ko basaba yuko bogira ishaka bagakora kiraro nyine gishobora kuramba nkiraro gishobora kumara imyaka 10, 20, 30, 40 kuduka
ariko turose nk'abagenda ngo bahatugirira ikiraro cyiza ni ibintu n'iterambere urabona ko ni n'inzu zariko ziragwira hajya hafi
tubajije mu buyobozi bwa komine mugere mu ntara ya Bujumbura bwatumenyesheje ko buzogira ico bubivuze ko makuru yacu yo hanyuma ikiraro cyo kubutoza kigabura amakartye mugere na Gakungwa muri komine mugere intara ya Bujumbura kimaze igihe kitari gito nk'uko bishikirizwa n'abanyagihugu bahaca ayo makuru nyene yemeza ko ico kiraro kiri mu bikomeza imigendanire y'abanyagihugu baba mu makartye atandukanye yo mu ntara ya Bujumbura
Radio Indundi Culture
Radio Inundi Kirituyo turabandanya nano makuru mu bijanye n'akazi igikorwa cyo gutora bigisha bagiye kuronswa akazi ku ishuri rya Karoro ry'Imakamba aho ni mu ntara ya Burunga kiriko kirangwa mu impari bamwe bavuga ko ico kibazo cakozwe cabaye mu busuma ababwiyamiriza bavuga ko mu gwi wari ukijejwe ho baba bigize mu ruhara abemeza ko barenganijwe rero basaba ko ico kibazo cyosubigwamwo n'inkuru tubaza Serge Sindayigaya akora Imakamba
ibibazo byo gutora abigisha bagiye gukora ku ishuri rya Karoro rya Makamba biriko bitera imari abakoze ikibazo benshi bavuga ko habayemo ubusuma bukomeye mu gihe cy'ikibazo ngo bavuga ngo hari abarondera inyishu mu matelefone yabo mu gihe cy'ikibazo abandi nabo ngo bari bafise udukaye twanditsemo inyishu mu gihe basabwa kwikora ku bumenyi bwabo bwonyine abo biyamiriza ubwo busuma bavuga ko bwaturutse kugusamara kwakoresheje ikibazo nimba atabigize nkana kindi kibababaje ngo ni uko atanzira yo kurondera kurenganurwa iriho ngo amanota yavuye mu ico kibazo bayaronkejwe biciye kumuhora ngurukana umenyi WhatsApp bituma atawushobora kurunka uko arenganurwa abakoze ikibazo cy'icongereza bo bavuga kandi ko hari n'ikibazo cahawe nyishu zitarizo bikaba byoba byatumye amanota bahawe atariyo bategerezwa kurunka ubwivyo ngo hari abakandida basaba ko ico kibazo cyosubirwamo kugira uburenganzira bw'abakoze bose bungane hizerwe n'abatoye ikibazo koko ishura niwo mushinge wejo nimba dushaka indero ya kanovera ubahirizwe abatoye ikibazo kugira n'abana bigishwe babikwiye koko ubu ngo amaso yose ahanzwe ubushanganje bw'indero bugasabwa kugarukana icizere muri iri higanwa Emmanuel Niyosaba arongoye umugwi utunganya iki kibazo yavuze ko ingaso y'ubusuma mu kibazo nimba byaraba yakoko byo bari ibitera soni ngo amatoza agiye kuba naho atanyishu itomoye atanga kubizo kwirikira kubijanye n'abakandida bavuga ko barenganijwe ngo imijyango iruguruye kubukeneye kubitura tumenyeshe ko ico kibazo cakozwe ku igenekerezo rya 12 uko kwezi kikaba cetabiriwe n'abakandida 39 barondera akazi mu mashuri 5 y'akarorero ari mu Burundi Burunga Serge Sindayigaya Radio Inundi Culture
mu ntara ya Butanyerera naho abakora akazi ko kunguruza abantu n'ibintu bidogera uburagi impusha zo kugendesha imodokari zikoze mu buhinga butiganwa ibyo bita permis de conduire biometrique mu Gifaransa bashikiriza ko haheze umwaka badahinduriwe ziba zarataye igihe bakanabiburira insiguro ibi rero biriko bibera intambamyi abifuza kurenga imibe hamwe n'abaja gusaba ubuzi mu mashira hamwe atandukanye bigakora kandi kuba ariko barasaba inkaratasi bita murekarengane muri ico gice c'uburaruko n'inkuru tubaza Jean Nahimana akoreraho muri Butanyerera.
Bamwe mu banyonga imiduga n'amapikipiki twayaze tubasanze ku gituro cyo ku isoko nkuru ya Kayanza bamenyesha ko iyo impusha zabo zo kunyonga zataye igihe bakaja mu kigo kibijeje kuzihinduza icyo bita validation muri mu gifaransa ababijeje babaha gusa urupapuro barihe kwa amafaranga ariyo resi aho bosubiye kuronswa impusha zikozwe mu buhinga bwa none arizo permis biometrique izo resi rero ngo nizo baheza bagakoresha mu mirimo yabo ya misi yose y'ukunyonga ivyo ngo bikaba bimaze igihe kitari gito kuko harabavuga ko basavye izo mpusha kuva mu mpera z'umwaka heze ariko barindiriye amaso ahera mu kirere hagataho ngo nta n'insigura ababijejwe batanga kuri icyo kibazo ivyo rero ngo bikaba ngo bigashobora kubera intambamye abipfuza kujabuka imbibe z'igihugu baja mu bihugu byo mu karere eka ngo nabipfuza gusaba ubuzima mu mashirahamwe atandukanye akorera ku butaka bw'u Burundi izo resi baba bahawe zisubiririzo mpusha ngo ntizemerwa iruhande y'ivyo n'abarondera urupapuro rwa muri karengane rwa resepase baraciye umwaka urenga bataruronswa bagategerezwa gukoresha urwitwa passport urwo narwo ngo rukaba rugurwa amafaranga menshi baba abanyonga ivyuma baba bipfuza gutembera mu mahanga bose bagasaba inzego zibijejwe gutorera umuti urama icyo kibazo muri komine Kayanza n'intara ya Butanyerera Jean Nahimana kuri radio Indundi Culture.
Mu bijanye n'ubutunzi leta y'u Burundi itangaza ku iduga ry'ibiciro hamwe n'ubukene bw'ibitoro buguma bwibonekeza mu gihugu n'ubu budashobora gutorega umuti mu gihe igihugu kitararonka ibyo gishorera hanze nk'uko kibyifuza byaraye bisubiye kuvugwa n'umukuru w'igihugu kuri uyu wa gatanu hari mu birori byo gushikiriza musitaneri wa komine Mugere mu ntara ya Bujumbura inyuma y'ubutumwa nk'ubwo bwari bumaze kuja buratangwa n'abategetsi batandukanye ku iduga ry'ibiciro hamwe n'ubukene bw'ibidandazwa bya nkenerwa perezida Baris Ndayishimiye asanga bidasiguritse ingene habura ibishogwa hanze kandi si y'u Burundi ifise ubutunzi kama yoshorera hanze
u Burundi budafise ico bushora ntibuzotera imbere ayo madevize nawo azova u Burundi budashoye none turabarundi miliyoni 12 n'ibihumbi amajana 3 by'ukuri aha twavuga ngo twabuze ico dushora imana yaduhaye isi nziza iduha amazi no kuvuga ko dushobora guhingura isi tukarima tukimbura none akotekera ya mazi tukagira neza amazi tuvoma tugaca tunywa tuyatekera tukonandikwa kuyashora gatuze ko hari abandi bayakeneye impande yacu ibihugu biva mu igitoro icyo gitoro bashori wacu iwabo nta mvurirwa nta mazi bafise none ko igitoro nacyo ari nta mazi kubera iki natwe tutoza dufata ya mazi natwe tukabashira kuko iwabo azimvye kurusha igitoro kera ngaha nta munyu wari uhari umunyu wava iwuvinza abarundi baracura amasuka bakagenda bayikoreye bagiye uvinza bashoye ayo masuka bagaca batahana umunyu samahera baba bagiye kuronda ntibazane inoti mugabe arazana umunyu natwe rero tutarose icyo dushobora ntidushobora gutera imbere igenda ringa itangura guhimiriza abantu ngo batangure uburimyi barime abantu barambajije ngo none twese turima ngo vyoja hehe rima gusa kuko wewe umuntu utagomba kwiza gusoma ibyo kurya na je sinda bisume ibyo wewe warose umusese kara duca tuvyegeranya tugashora hanze muzoza mubona ibintu byose bizimbutse.
Perezida Barisito Ndayishimiye n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ni naho duciye turangiriza no makuru mwakoze mwebwe mwese mwafashe umwanya wo kutwumviriza shimye n'abagenzanje bayegeranije hamwe na Mathieu Habona Yesu niwe ariko atuma amajwi abashikira twese tubifurije kugira ijoro ryiza abafise imanza muzisozere neza ibiganiro byacu birabandanye.
Nolis Nduwimana.